urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bakorera mu ngo zabo mu birorero bukikije Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Leta y'u Burundi kuri uyu wa mbere yatangiye ubukangurambaga bwo gupima virusi ya corona ku bantu benshi. Abarundi bayakiriye bati:
nawe utamenyetse n'aba fise numvise ingene magana nashatse kuza kumenya nanjye aho ubuzima bwanjye bugeze. Kuri kizibwirizo nanjye nimenye ingene ubuzima bwanjye buriko buragenda.
Uyu ni umwe mu Barundi bipimishije virusi ya corona bwa mbere mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura mu Burundi. Burundi na Sudan bishobora kwirukanwa mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba kubera imyenda biwuheraniye. Naho Perezida Musa wa Malawi yarahiriye kuyobora icyo gihugu no kurwanya ruswa. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere muri Ethiopia, ibintu bisa n'ibyongeye gusubira mu buryo nyuma y'imyigaragambyo yahitanye abatari bake. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Leta y'igihugu cya Ethiopia yatangaje ku munsi w'Imana ko abantu barenga 166 bishwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza leta yabaye muri Ethiopia mu ndwi iheze. Umurwa mukuru Addis Ababa n'ibindi bice bishobora kubamo uruhagarara biracyacunzwe n'inteko zijeje umutekano mu gihe imihora ngurukana bumenyi icugaye mu gihugu. Imyerekano ikomeye yaradutse ku murwa mukuru Addis Ababa iratandukira n'intara bihana imbibe ya Oromia ku munsi wa mbere w'indwi irangiye. Hari nyuma y'uko umuririmbyi azwi cyane wo mu bwoko bw'aba Oromo Hachalu Hundessa yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Leta yari yatangaje mu ntango ko abantu 80 bishwe mu myerekano yakurikiye urupfu rwa Hundessa. Niyo myerekano yihaye inkumbi kurusha iyindi kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ashitse ku butegetsi mu mwaka w'2018. Zitezwe ko igitigiri cy'abapfuye ciyongera kubera abakomeretse bariko bavurirwa mu bitaro. Abasirikare ba leta bararumwitswe ku munsi wa gatatu w'indwi birangiye mu mabarabara y'ibisagara byo mu ntara ya Oromia guhwamika imyerekano. Muri iki gihe hari umutekano ugereranye muri iyo ntara. Imirimo y'ubudandaji yasubiye kugurura.
Urakoze Fidel. Ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bitangiye gufata ibyemezo bitoroshye byo gufungura ikirere cy'indege mu gihe kiza cya COVID-19 gikomeje gufata abatari bake. Orian Itangishaka nibyo atubwira.
Umuyobozi w'ibiro bya ONU bijejwe amagara y'abantu muri Afrika, Matsidiso Moeti, yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa kane ati ibi bihe turimo ni bihe bikomeye. Ibyo yabivuze haciye umunsi umwe igihugu cya Misiri cyuguruye ikirere cy'indege, inyuma yaho hari haheze amezi atatu cyarugaye. Ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika navyo nyene byatanguye gukurikiza ingingo ya Misiri, naho abantu barenga 1,460 barenga bamaze kwandura ikiza cy'umugera wa corona. Abategetsi ku mugabane bavuga ko naho abantu bagwaye n'ubutunzi nabwo nyene buragwaye. Ni mu gihe Afrika imaze gutakaza imiliyaridi zishika kuri 55 zirenga z'amadolari mu gisata cy'ingenzi. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rivuga ko uruja n'uruza rw'ingenzi rumaze gutakaza hafi imiliyaridi 8 z'amadolari y'Amanyamerika, kandi ko menshi mu mashyirahamwe y'indege atazobasha kubandanya akora. Byinshi mu bihugu 54 bya Afrika byari byarugaye ibirere byabo mu kwirinda ikiza cya corona. Ibyo bikaba byarafashije kwitegura kugwanya icyo kiza caje kiva mu bihugu byo hanze y'umugabane, ariko kandi iyo ngingo yagize ingaruka mbi yatumye imiti n'incanco zari zisanzwe ziva hanze zibura uko zinjira. Umukuru w'ibiro bijejwe amagara y'abantu amenyesha ko ibihugu byo muri Afrika byafashe ingingo y'uko ingendo zisubira kubandanya nk'uko byahora.
Urakoze Orian. Perezida mushya wa Malawi Lazarus Chakwera yarahiriye kuyobora icyo gihugu kuri uyu wa mbere, yemeza kuzarwanya ruswa yivuye inyuma. Fidel Niyongabo arakomeza.
Perezida mushasha w'igihugu cya Malawi Lazarus Chakwera yemeye uno munsi kuwa mbere gufata ingingo zikomeye zo kugwanya ruswa mu gihugu mu gihe yarahira mu mabanga yiwe mashasha. Ukwiyongera kw'ibitegeri by'abantu uyu mugera wa corona mu gihugu byatumye ibirori byiwe byo kurahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha biba mu buryo bugereranye. ibyo birori byari guhurirana n'ibirori byo guhimbaza umunsi w'ukwikugira kw'igihugu amara ibyo birori byasibishijwe byabitegekanijwe mu ntango kw'ibirori by'ukurahira kwa Perezida Chakwera bibera ku kibuga gikuru ku mugwa mukuru Rinongwe ishobora kwakira abantu 40,000 ara Chakwera yasabye ko biba ibirori bisanzwe by'abantu bake cyane benshi mu banyamalawi baravye ibyo birori kuri televiziyo kugira abandi mu bice byo hagati mu gihugu bumvirije ijambo ryiwe ku maradiyo Perezida Chakwera yatangaje ko amaleta yakurikiranye imbere yiwe yemeye iterambere n'intwari bereye yamara ko yatanze ruswa yavuze ko imbere yuko basubira kubaka igihugu bategerezwa kubanza kuzimanganya ruswa kubera yatumye ubutunzi bw'igihugu buyanzara yamenyesheje kandi ko bategerezwa guhagarika kubandanya bazera ku mfashanyo zivuye hanze kubera zituma igihugu gitakaza agateka kacu
urakoze Fidel uriana kwakira tubwire ijo abategetsi bo muri Libya bavuga ko mu ijoro ryo ku cyumweru inkambi ya gisirikare yobowe n'abasirikare ba Turukiya yatewe
Umuvugizi w'ikambi ya gisirikare i Tripoli Colonel Mohamed Numu amenyesha ko icyo gitero cyagizwe n'indege zo mu ngwano z'ikindi gihugu gikorana na komanda Khalifa Haftar abagwanyi ba Haftar bashigikiwe na Arabie Saoudite Misiri n'Uburusiya mu gihe abasirikare ba Libya bo mu gisagara cya Tripoli bashigikiwe na Turkiya Qatar n'Ubutaliyano igihugu cya Libya kibaza igihe cyaracitsemo impande zibiri kuva mu mwaka wa 2015 igice gikorera mu buseruko bw'igihugu kiyobowe na Haftar ikindi gice cya leta kikaba gishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU izo mpande zishigikiye ibice bitandukanye by'igisirikare ziriko zigwanira amatungo y'igihugu agizwe ahanini n'ibitoro byinshi bya mbere ku mugabane wa Afrika abategetsi mu gisagara cya Tripoli bamenyesha ko igitero cyatanguye ku mugoroba w'umunsi wa gatandatu cyasambuye ibikoresho bya gisirikare biheruka kurungikwa n'igihugu cya Turkiya harimo na misile yo kwivuna abansi General Khaled Al-Majoud umutegetsi agwanira ku ruhande rw'abasirikare ba Haftar avuga ko bateye ibice bishika kuri 9 by'iyo kambi
ubukerarugendo bw'Ubutaliyani buracyaburamo abanyamerika mu gihe Amerika yakuye ku rutonde rw'ibihugu abaturukamo bashobora kujya ku mugabane w'Uburayi nta nkomye muri ibihe bya COVID-19 izitizi zikomeje guheza abanyamerika bakoresha agakayabo k'amafaranga mu Butaliyani Eugene Mukankusi arakomeza
imipaka y'umuryango w'umwe bw'Uburayi yongeye gufungurirwa abamukerarugendo baturuka mu bihugu biri ku rutonde aho abiturukamo badakeneye gushyirwa mu kato cyakora Amerika ntiri kuri urwo rutonde ku buryo bikintege ubucuruzi mu Butaliyani urwego rw'ubukerarugendo rubarwaho 13% by'umutungo w'igihugu ubu bwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 byitezwe ko haza igihombo gikomeye mu gihe bamukerarugendo b'Abanyamerika bashoragayo akayabo k'amafaranga batagishoboye kujyayo guverinoma y'Ubutaliyani ivuga ko 5,600,000 z'Abanyamerika basura Ubutaliyani uyu mwaka bakunda kujyayo mu kwezi kwa 7 uretse imijyi bakunda gusura nka Roma Venice, Florence na Milan abenshi bakunda no kujya ku mahoteli nka Amalfi Coast n'ibirwa binini nka Sardinie na Sicile aho ibiribwa n'umuco bivugwa ko ari byo ahanini bireshya bamukerarugendo kuva igihugu gifunguye imipaka yacyo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatandatu abanyaburayi nibo babanje gusubirayo hanyuma mu cyumweru gishize abandi baturuka mu bindi bihugu byo hanze y'Uburayi bakurikiraho cyakora bamukerarugendo b'Abanyamerika ari nabo baza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi mu basura Ubutaliyani nyuma y'Abadage baracyabujijwe kwinjira mu gihugu keretse gusa ku mpamvu zihutirwa
mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu vewe.com mukurikire aya makuru mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Ayo mukarere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura hatangiye ubukangurambaga bwo gupima virusi ya corona ku bantu benshi muri gahunda ya Perezida Evariste Ndayishimiye yiswe ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19 mu mujyi wa Bujumbura ari naho hagaragara abandi iyo virusi benshi hashyizweho ahantu hatatu ho kwipimishiriza inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
Mu gatondo ko kuri uno wa mbere ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku ishuri ryisumbuye ryigisha imyuga ETS Kamenge abari baje kwipimisha umugera wa corona barenga gato 200 ingingo zo kwikingira umugera wa corona zari zubahirijwe harimo no gusiga umwanya w'imetero hagati y'intebe n'iyindi muri icyo kibanza nkuko bishimangirwa na muganga Eliane Nkenguruse ajejwe gutunganya ibyo bikorwa muri icyo kibanza
arashika hajya gakaraba akarabye cyo tumuhagafuka munwa hama akacha barindirira mu bandi abantu ba mbere bamwakira n'abantu baca mufata ubushuhe uko burazi ko muri mu bimenyetso hanyuma tukaca tumwandika mu bitabo amadejeje kumwandika icyo bita enregistrement turamuha ibikoresho ababyejwe gupima bace bakoresha acagenda muri mukumba kabigenewe bamupimira kandi nyuma babibona nkuko mubibona ni ibintu bifata umwanya mutoya nta muntu yovuga ngo hava hatamana umwanya munini kuko birateguwe kandi bisanze neza
uwo muganga avuga ko ibikenewe byose byakozwe kugira icyo gikorwa kizogende neza kandi akamenyesha ko muri icyo kibanza bafise ubushobozi bwo gufata ibipimo ku bantu bari hagati y'amajana 250 n'amajana 3 uretse icyo kibanza cyatunganijwe mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hari ibindi bibanza bibiri byatunganijwe kugira vyakira abashaka kwipimisha umugera wa corona ivyo navyo ni ku Hotel Source du Nil iri mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga kiri kuri Paruwasi Katolika ya Kanyosha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na muri ivyo bibanza nyene ingingo zo kwikingira no gukingira abandi umugera wa corona zari zagiye mu ngiro mbere nishirwa mu ngiro zaryo yari rihagarikiwe n'igipolisi muri ivyo bibanza byose uko ari bitatu harimwo abaje bavuga ko atakimenyeso na kimwe cy'umugera bafise ariko bashaka kumenya uko amagara yabo yifashe kubera bumvise akamo mu maradiyo abandi bavuga ko biyumvira ko bafise n'imiburiburi kimwe mu bimenyetso nko gukorora ibicurane ubushuhe bwinshi kumeneka umutwe ugucika intege canke kutamotegwa aba ni bamwe mu bari baje kwipimisha
nta bimenyetso bihari mugabo nanjye biraneze ariko numvise nawe utamenyetso n'aba fise numvise ingene mpagaze nashatse kuza kumenya nanjye aho ubuzima bwanjye bugeze kuri kizibwirizwa nanjye menye ingene ubuzima bwanjye buriko buragenda nicyo cyanzanye
arabivuze kuri radiyo avuga yuko abantu bakeneye kwipimisha kubera kita cha corona hanyuma nkumva ndafise ibicurane nkumva nkeneye ko umugongo nico kuyumvira kuza kwipimisha ndabona nitekereza yuko ndabona na yanduye cyane na yanduye nta byose
nta bimeze na kuyumva ko ahubwo bavuze ko umuntu akwiye kuza kwipimisha ko akarangira amagara yiwe ameze yego nico cyatumye nzinduka kuza kwipimisha yari gripe sane muri no minsi nayo ka corona mugabo sinashoha niyo mpamvu rero ngenda kwipimisha ndariko abaganga bandabi kuntumerewe
abafashwe ibipimo muri ivyo bibanza byose babwiwe ko inyuma y'umunsi umwe gusa bazogarukaho bipimishije gutora inyishu y'ibipimo abazosanga bagwaye bace bajanwa aho bakurikiranwa ku buntu iryo sekeza ryo gupima corona riri mu mugambi wa president Evariste Ndayishimiye uwo mugambi ukaba wiswe ndakira sinandura kandi sinandukiza COVID-19 ni umugambi watanguriye mu gisagara ca Bujumbura umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana yavuze ko icyo gice acyo cyabonetsemwo abantu benshi banduye COVID-19 uwo mushikiranganje avuga ko mu minsi ya vuba uwo mugambi wo gupima uzobandanya no muzindi ntara z'igihugu
turagushimiye Desire Hatungimana ndetse n'abarundi banyuranye bagize uruhare mu kudufasha gutegura iyi nkuru tukivuga kuri iki gikorwa cyo gupima virusi ya corona mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mukanya na Dr Pierre Claver Ajoyandi uri mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada atangira asobanura uko yakiri icyo gikorwa cyo gupima
ndakungura kwishura kubera ko nari narabivuze ko ibintu byinshi cyane nguma ntangibanuro nguma ntera kamo leta y'u Burundi ngo ihagarike kwicisha abarundi ibicisha ujya mugera wa COVID-19 ngo kubera bariko bagira amakampanye y'amatora kababwira ni muzoja kwibuka kuyora mwamaze gusesa none n'ubu niko bimeze murabizi mwese agaseseshwa rumuri COVID imaze kuduhekura kenshi cyane imaze kudutwara ababyeyi benshi cyane bimwe bibabaje biteye umubabaro mwinshi ariko muribuka yuko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bobo bagumye bivugira yuko hari ikiganza cy'Imana gikingiye u Burundi ko bobo bashize imbere Imana aricyo gituma COVID idashobora kunukira icyo gihugu kandi babivuga abandi bariko barapfa rero rero bagumye dusengerera ubu rero twagomba tubashimire ko batebye bakikubita gashi naho bibutse kuyora bamaze gusira kumbaza rero ngo icyo cyatumye bahindura ntacyo nzi ariko icyo nuvuga n'inzi ya gikunda ko nuko ibya covid murabizi yuko nta n'umwe isonera no ngaha muri Canada yahereye kwa cumi n'iminsi no mu Bwongereza yahereye kwa cumi n'iminsi
none kuba abategetsi b'u Burundi batanguje iryo sekeza ryo gupima ikivunga abantu covid muravuze ko imbere yaho batemera ko kizacumugira wa corona ari ikibazo gikuru mu gihugu nk'uko mwabivuze ubu hazoba akarusho kubona batanguye kugira icyo gikorwa cyo gupima abantu ikivunga
nibaza yuko bateye intambwe kandi ndabakinguke cyane izo byo gupima bizotuma bemera kubwa mbere kuvuga ukuri muri abi k'umushikiranganji w'amagara y'abantu yahora avuga ibintu bitari byo bidahuriranye n'ukuri na gatoyi mugabo nibaza kubu bagiye kwemera kutabaravuga ukuri hanyuma bakemera bakanakingira bakanava hasi bakagira kampanyi yo kurwanya icyo kintu kujya ibindi bihugu byose byabikoze rero je ndafite ikizere cy'uko ubu bagiye kuva hasi bakemera bakirwanya kandi bakemera ko ari cyiza by'ukuri
muri make mu kurangiza ni ikihe mubona uretse gupima abo bantu ikivunga bokora abategetsi kugira ngo bashobore kurwanya neza iyo ndwara mu gihugu
ibyo bokora bashinzwe kwitangaza sipime bishasha bijya gukora bakurikiza iz'ibindi bihugu byose byakurikije ubwa mbere na mbere murabona ni indwara kenshi ica mu temero ni ukuvuga abantu nibambare tujya dupfukamunwa bose kandi ikigira kabiri abantu nibirinda amakoraniro nibadufashe bahagarike ajya amakoraniro y'ikivunga murabona ni naho byavuye niyo nyenda muvano kandi byari bimwe bahagarike bakoreshe bijya metero abandi bakoresha bose ibindi nabyo ni cyane cyane ibyo gukaraba birazwi sinorinda kuvuga byinshi bakarabe biyirinde cyane cyane kwegerana hanyuma bongere bapime ibyo gupima babyemeye kandi bajye baratanga ibiharuro ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi hanyuma bakwize bose kwigisha no kujya barabuza abantu kujya hamwe
yego murakoze turabashimiye yari Dr. Hajayandi Pierre Claver umurundi ari iwotawa ingingo ya leta y'u Burundi yatanguje isekeza icese uno munsi wa mbere cyo gupima ikivunga abantu umugera wa corona turabashimiye cyane kuri kiganiro murakoze
nanjye ndabakingurukiye
Dr. Pierre Claver Hajayandi mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Uburundi na Sudani y'Epfo bishobora kwirukanwa mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba kubera imyenda y'amafaranga agomba gutangwa n'abanyamuryango bimaze imyaka ibiri bidatanga. Mu cyumweru gishize, abadepite b'uwo muryango bandikiye inama y'abaminisitiri bawo basaba ko icyo kibazo cyakwigwaho. Pierre Claver Niyonkuru nibyo tubwira.
Hakurikijwe ikirangaminsi cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umwaka w'amafaranga ane budgetaire waheze itariki 30 z'ukwezi guheze kwa gatandatu EAC yari yateguye gukoresha ayangana n'imiliyoni zirenga gato 111 z'amadolari ya Amerika igihugu kimwe cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kigasabwa gutanga intererano ingana n'imiliyoni 8 ayandi nayo akava mu mfashanyo mvamakungu yamara umwaka warayoheze Burundi na Sudani y'Epfo atantererano bitanze ibi bihugu biracafise n'ibirarane Burundi buheranye aya imyaka hafi ibiri arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika Sudani y'Epfo nacho ntikiratanga na 10 kuva cemerewe kwinjira giheranye ayarenga imiliyoni 27 y'amadolari ya Amerika y'imyaka itatu aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na Ritoya gifite u Rwanda Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha batanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kwindwi ayo madeni y'ibihugu bibiri Burundi na Sudani y'Epfo yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashinga mateka abambere bamaze amezi atatu badahembwa agashirukabute bahabwa iyo bagize inama hakiyongera ko n'imishahara yabo. Umushingamateka umwe asanzwe ahembwa ibihumbi bitandatu by'amadolari ku kwezi kumwe nk'uko urwandiko rwo guhemberwa ko Ijwi rya Amerika rifise ruvyerekana. Mu nama yabo bashingamateka ku munsi wa gatanu heze berekanye ko n'abandi bakozi ba EAC batagihembwa neza, amasoko atakiriwa, ingendo zahagaritswe, abakozi babwirizwa kongerwa ikiringo mu kazi vyarahagaritswe n'ibindi bikenera uburyo. Umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko asanzwe aturuka mu Burundi yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu majambo make ati EAC nta mafaranga ifise ubu. Inama nshingamateka ya EAC irimwo n'abarundi 9 iribaza igituma ibihugu bibiri bishobora kudindiza ibikorwa by'uwo muryango kubera kutariha intererano. Abashingamateka batumye inama shikiranganji kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu kugira abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana na 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha amadeni yavyo. Umushingamateka wa Kenya Abdikadir Aden atwara akanama kajejwe kwiga uburyo bukoreshwa muri EAC yagize ati kuko ibihugu bibiri bisigara inyuma muri byose haba mu kurinda intererano no gukurikiza amategeko ya EAC. Twofuma dusigara turi ibihugu bike hako tubingwiza murongo ibihugu bitari hamadeni bibyirizwa guhanwa cyangwa bikugwe mu muryango nk'uko amategeko abivuga. Nk'uko abahinga babivuga Uburundi bwirukanywe mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bwohomba byinshi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 Uburundi byinjiye muri EAC hari abakozi benshi b'Abarundi baharonkeye akazi abahora baja kurangura canke gutembera muri Tanzania, mu Rwanda, Kenya no mu Buganda ntibakiriha amafaranga ya visa. Hari n'imigambi myinshi yaranguwe Uburundi bwaronsemwo inyungu nk'uko abo bahinga babandanya babivuga. Banongera ko kutariha intererano bituma igihugu kitizegwa canke ngo kigire ijambo mu bandi. Umushikiranganji bujejwe iyinjira ry'u Burundi muri EAC ubu bufise umutware mushasha umushikiranganji Ezekiel Nibigira aho yabisikanya n'uwo asubiriye kwa gatanu heze yavuze ko agiye kwihutira gukemura ibibazo EAC ifitaniye no Burundi. Yagize ati Uburundi bugiye kugira ijambo rikomeye ntibuzosubira gusuzugurwa, intererano tuzozitanga nk'uko twahora, nta bihano tuzofatirwa. Ezekiel Nibigira abona ko Uburundi butigeze budindiza ibikorwa bya EAC ahubwo ko ari bimwe mu bihugu bigize uwo muryango byama bishaka kuvogera igihugu ciwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuje mu Rwanda aho wahoze ari ministri w'intebe bwana Pierre Damien Habumuremyi ari mu maboko y'inzego z'ubutabera bamukurikiranye ibyaha byo gutanga sheki itazigamiye n'ibyaha by'ubuhemu. Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye.
Itabwa muri yombi rya bwana Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari ministri w'intebe w'u Rwanda ryatangiye kuvugwa cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu yari yarashinze ishuri rya kaminuza Christian University ryakoreraga mu mujyi wa Kigali rwagati hazwi nka St Paul. Nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, bwana Habumuremyi yafashwe ku wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi ndetse hanafatwa Professeur Jide Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo Unique. Ibyaha bakurikiranyeho RIB ivuga ko bifitanye isano na za kaminuza bayoboraga. Ivuga ko ibakurikiranyeho ibyaha byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu kuri Habumuremyi n'ibyaha by'itonesha n'imicungire mibi y'umutungo kuri Professeur Karuranga nk'uko byatangajwe na bwana Dominique Bahore ruvugira urwego RIB.
Ejide Karuranga afungiye ibyaha yagiye akora mu gihe yayoboraga iya kaminuza ya Kibungo birimo icyaha cy'itonesha ndetse n'icyaha cyo gukoresha umutungo ufitiye rubanda akamaro nabi. Naho Dr Pierre Damien Habumuremyi araregwa icyaha kijyanye no gutanga amasheki atandukanye agiye atanga mu bihe bitandukanye ndetse akaregwa n'icyaha cy'ubuhemu. Ibi byaha nawe yabikoze mu gihe yari umuyobozi w'iriya kaminuza ya Eastern University of Rwanda, bikaba byarabaye umwaka wa 2018 na 2019.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yirinze gusobanura mu buryo bwimbitse ibyaha burumwe akurikiranyweho.
Dr Damien Habumuremyi ibyo akurikiranyweho ni ibijyanye n'imicungire ya kaminuza aho kaminuza yagiye igira ibibazo bitandukanye noneho akagenda afata amafaranga mu bantu batandukanye akanaza kubishyura cyangwa se agafata ibikoresho byo gukoresha muri iyo kaminuza akabaha sheke zitazigamiye. Noneho kuri Profesa Egide Karuranga we nawe ni ibijyanye no kuba imicungire muri ya kaminuza ibijyanye n'iyo tonesha yavugwaho ndetse no gukoresha nabi umutungo wa kaminuza.
Aba bagabo bombi bafunzwe nyuma y'inama ya komite yaguye y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi heruka guterana bivuga ko mu byagarutseho harimo n'uruhuri rw'ibibazo biri muri za kaminuza cyane zigenga ariko Libi kavuga ko mu kubafunga itashingiye ku gitutu cya FPR inkotanyi ahubwo ko n'ubusanzwe yari yaratangiye gukurikirana ibyo bibazo
kuri Dr. Pierre Damien ntabwo ibi hari bishyashya ariko twatuma zigiye dusasubikurikirana ntabwo byatutse kuri iyo nama bavugaga kuko ubugenzacyaha yahumuye icyaha aho kibereye turagikurikirana twari tugikora iperereza dukusanya ibimenyetso by'ibyo byaha byombi bitandukanye ku buryo rero kuba bafatwa bagafungwa ntabwo ari uko byatutse kuri iyo nama ahubwo ni uko ibimenyetso byari bimaze kuboneka bihagije bituma bigaragara ko hafatwa icyemezo bagaba bakurikiranwa bafunze ndetse byose bikanasubiza ubushinjacyaha turasubikurikirana icyaha
uretse kuba Bwanahumuremyi na Profeseri Karuranga bari mu maboko y'ubutabera ubona za kaminuza bayoboraga zirafunzwe kuko ngo zitujuje ibisabwa indi yafunzwe n'indangabarezi College of Education yo mu Ruhango Madame Valentine Wamari utegeka Ministeri y'Uburezi yatangaje ko igenzura muri za kaminuza n'amashuri makuru cyane byigenga bivugwa mu murundo w'ibibazo rikomeje ku buryo n'abandi batazubahiriza ibisabwa bazafatirwa ingamba
kaminuza nyinshi zifite ibibazo buri ya mushingano z'inama nkuru y'igihugu ishinzwe uburezi bw'amashuri makuru na za kaminuza ariyo heke ibigomba gukora igenzura rihoraho mu mashuri makuru na kaminuza bivuze ngo n'ubundi n'izindi zaba zigihari zifite ibibazo amagenzura arakomeje aho bizagaragara yuko badakosora cyangwa batubahiriza ibisabwa ubwo naho bizaba ngombwa ko bafata icyemezo
Bwana Pierre Damien Habumuremyi yabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka w'2011 kugeza muri 2014 mbere ariko yari minisitiri w'uburezi mu mwaka ukurikira wa 2015 nibwo yagizwe perezida w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'ishimwe kugeza atawe muri yombi Christian University yayishinze mu mwaka w'2017. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'igihugu byise ko biyakura ahantu hize wavuga ko Bwana Habumuremyi yaba yaratanze sheke zitazigamiye zifite agaciro ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga y'amanyarwanda ni mu gihe kaminuza ye ngo yabifite umwenda ubarirwa muri miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda ukomoka ku bukode ibikoresho ndetse n'abakozi atishyuye kubireba Profeseri Karuranga we aravugwaho ibyo guha imyanya abanyeshuri batabifitiye ubushobozi bakigira ubuntu ngo bakanigishwa n'abarimu badashoboye kutishyura abakozi n'ibindi mu myaka isaga 20 ishize na n'ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyize ingufu mu gushishikariza gushora mu rwego rw'uburezi nyuma y'umubare wa za kaminuza zagererwaga ku mashyi ariko kuzishoramo byabaye kimwe gutanga ireme ry'uburezi bibikindi kuko bamwe basanga byarahindutse umwanya w'ubucuruzi kuruta gutanga ireme ry'uburezi harakomeza kuvuga ihorizo rikomeye kubigaga muri izi kaminuza zifunga umunota ku wundi ninde wo kuveba ninde wo gushima ku ireme ry'uburezi rikomeje ko hazaharira nyamara intego y'igihugu ni ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi ku rundi ruhande arabashobora kuzakomeza kubifata nk'inzozi kubera ireme ry'uburezi ripfapfana umunsi ku wundi bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya tubagezaho inkuru y'ibyabaye ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uko mu myaka yahise mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza
igihe ubwongereza bwahaga Nigeria ubwigenge bwashinze igihugu butitaye ku bagituye badahuje ubwoko Nigeria ntiyigeze yumva byimaze yuko ari igihugu kimwe kuba Nigeria yari mu midugararo byari bifitiye inyungu abongereza bari babaye barusarurira mu nduru basahuranwa peteroli Nigeria ifite imiryango irenga 300 idahuje ubwoko muri yo higanjemo abo mu bwoko bw'aba Ibo batuye mu burasirazuba zuba abahausa fulani batuye mu majyaruguru n'abayoruba batuye mu burengerazuba nyuma y'imyaka 6 Nigeria yibonye ubwigenge imiryango y'ubwo bwoko kuko ari butatu n'uduce yari tuye mu byahatiwe kwinjira mu gihugu kimwe cya Nigeria kandi bari basanganywe ubutegetsi bishyiriyeho bafite umuco karande wabo ndetse n'amadini yabo ntago byari byoroshye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka w'1967 Odumegu Ojukwu wategekaga intara y'Uburasirazuba yatangaje ubwigenge bwa Repubulika ya Biafra umujyi wa Enugu wagizwe umurwa mukuru w'igihugu cyari gituwe n'abaturage miliyoni 11 kuri miliyoni 55 z'abari batuye Nigeria yose General Yakubu Gowon wari perezida wa Nigeria yanze kwemera kwa gace gakungahaye cyane kuri petroli kamucika ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1967 agaba ibitero kuri Biafra intambara hagati ya Biafra na Nigeria maze imyaka ibiri n'igice ihitana abantu bagera kuri miliyoni imwe.
Feliste Nshimiyimana turagushimiye. Inshuti mukomeje kudutega amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu y'aka kanya, reka mbashimire guhitamo ijwi rya Amerika, nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije kubagezaho aya makuru. Yegeranijwe na Fatou Alimas Karala, yarahagarariwe na Etienne Karekezi, Jendi Jeffrey Mutagoma.